mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro. Namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ku isi hose. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse ya stu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga tuno munsi mwateguye mukamugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe. Turi live ikiwiriraho muri studio ya gatandatu y'ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kaminuza ya Johns Hopkins ikora ubushakashatsi ku kiza cha virusi ya corona ikanagitanga kwa makuru ku mwanya mu biharuro vyayo vyo mu gatondo kuno wa gatatu ku masaha ya Washington DC yerekanye ko amaze kwandura umugera wa corona muri rusange ari miliyoni 167 n'ibihumbi birenga 108. Abo imaze guhitana kuva yakaduka kugera ino saha ni miliyoni 3,408,000 aho ni ku isi hose. Iyo kaminuza ifise icicaro mu gisagara ca Baltimore hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biharuro vyayo vyo kuri wa gatatu mu gatondo yemeza ko Amerika ikiri imbere mu bwandu no mu mpfu ku isi hose. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusangi amaze kwandura ni miliyoni 333,000 mu gihe abo imaze guhitana barenga 595,940. Ubuhindi buza ku murongo wa kabiri mu bihugu bivugwamo ubwandu bwinshi. Abanduye barenga 2,207,000, abashengeye bakaba 313,388. Uretse muri ivyo bihugu bibiri biza imbere mu bwinshi bw'impfu n'ubwandu bwa COVID ya 19, ahandi vyifashe gute? Tuvuze ahandi naho uriko ukurikira ijwi rya Amerika uherereye haba mu Rwanda, mu Burundi, muri Kenya, ariho hose. Urugamba rwo gutuza uwo mugera rugeze hehe ahuherereye? Ubushakashatsi hari gishasha butangaza. Utubazo turi mutwo tuza kugaruka ko mu kiganiro muri sanga tuno munsi ni kiganiro ahanini dukoze ngo tugamburukira abakunzi b'ijwi rya Amerika abatari bake badusabye kwa gatatu indwi iheze kwazanira muganga abishura ibazo bitandukanye bafise kuri ino ngwara igejeje habi isi. Muganga twatumire rero suyundi ni Arsène Nzobandora, umuhinga mu by'indwara zandukira no gucandaga. Dr. Arsène asanzwe ari cegera c'umukuru w'ibiro bijejwe gukinga indwara zandukira mu karere ka Kalmar kari mu buseruko bushira uburengero bw'igihugu cha Suède. Dr. Arsène anavurira ku bitaro bikuru vya ku karere ka Kalmar mu gisata citaho indwara zandukira. Muganga Arsène Nzobandora, ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kongera kuduha kanya kugira ngo tuyage.
Ndabaramutsa, mwakoze namwe ku butumire.
Yego. Aha muri Suède mumeze gute? Ikiza cha virusi ya corona cifashe gute kibagejeje?
Inga muri Suède turashima, turakomeye. Ikizerekeye ikiza ca COVID 19 naco nico kimwe n'ibindi bihugu bituye mu mubare w'iburayi. Twararonse ibiharuro byinshi, mugabo ubunye biratanguye kumanuka ku mvo zitandukanye.
nonga muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gitondo ndaba amakuru ku ma televiziyo atandukanye bavuze kuri haruro byagabanutse n'ubwo umuntu yumvise imenga ni byinshi ako gahengwe kariko kara atangwa niki mu bihugu byari byaravuze mu mugera mwinshi ga docteur
aka gahengwe ahanini ikava ku bintu bitandukanye hariho ingingo zagiye zirafatwa n'ibihugu kugira umuntu akinge abantu ntibazo baranduzanya ibyo nabyo hari ibihugu byagiye biratandukanya biratandukana urazi ibihugu uko bitandukanye hari abagize amategeko akaze yo kuguma mu rugo hari abandi barondeye ubundi buryo bwo gukinga abantu ugasanga abashobora gukorera imuhira bakorera muhira bagakoresha ibimashini nyabwonko mu buzi bishoboka hanyuma abandi nabo ugasanga bababuza guhura n'abantu bashasha hanyuma ikindi nacyo rero aricyo gifise akamaro nyamukuru ni uko ibihugu byinshi nko byo muri uyu mugabane wa Buraya na Amerika ibintu byo gucandaga abanyagihugu baho bigeze kure nibyo novuga nyamukuru biriko biratuma agahengwe kaboneka
turaza kubigaruka ko mu mwanya uri imbere uko ikiganiro kiza kiritera tugaruka ahanini n'ishyirwa mu ngero z'izo ngingo zitandukanye kuko hariho n'abavuga ati ingingo ziko zirafatwa zishobora no gutuma isi isubira inyuma mu gihe hariho abatarijukira incanco ariko imbere y'uko tugera ngaho hari benshi ngira ngo unye korona barayizi barayitahura twibutse muri make ingwara ni nyabaki ifata gute umuntu ayigwaye aza kumenya yuko yagwaye korona gute ga Dr. Arsene
ingwara nkuko benshi bagiye barabigaruka ko ifise novuga amashusho atandukanye ko hari abagwara bakagira ibimenyetso byoroshe n'abandi batagira ibimenyetso na bikeye hanyuma rero bakacaba n'undi mugwi mutoyi bagwara bakaremba ugasanga bakeneye kuvugwa mu bitaro bagakenera n'imashini zibafasha guhemba ndabi ibimenyetso nyamukuru ni ahanini n'ubushuhe ni inkorora hanyuma hariho n'ibindi bimenyetso rero bifatira mu bindi bice by'umubiri kubera uwo mugera ufata ibihimba by'umubiri bitandukanye hariho n'abagira ibi byo kumeneka umutwe bakagira ihinduka ryo ku mubiri hanyuma abandi nabo ugasanga baragwaye no mu nda ahanini ibimenyetso nyamukuru ni ibyo umuntu yavuga ni ibintu bijyanye no guhema aho niho hari benshi bagira ikibazo gikomeye
ni wa muce wa mbere marimo tubwiye ko ari ibiri imice ya mbere yungeneye umuntu ashobora kumenya ko arigwaye ibyo n'ibimenyetso ngira ngo biboneke ariko muranavuze ati ibimenyetso birashobora kutigira biboneka ku muntu ayifise bikagenda gute ararwara ntazo kugire amenya ko yarigwaye
yego hari abatabimenya kuko atakimenyetso na kimwe bagira kuko hanyuma ikindi nacyo ikindi kigora cyane cyane mu bantu bari nko mu bindi mu bigabe y'iso usanga hari ibyo bimenyetso birasa ku ndwara nyinshi zitandukanye ushobora gutandukanya indwara y'akamangu gasanze kajya mu bita mu kinopona ko gripe cyane naho n'ibindi bimenyetso bitewe n'izi ndwara z'imigera kuko benshi bafatwa bashuha abandi bagakorora abandi bakameneka umutwe bakababara mu ngingo ibyo ni ibimenyetso bisanga bihurirwaho ku ndwara nyinshi nicyo gituma nk'ubu umuntu kugira amenye neza ko ari yagwaye intumbero nyamukuru ni uko yumvise afite ibimenyetso meni ibyo yuko yipimisha
kuri uyu atagira ibimenyetso na bikenya arashobora kuyitanga yasanzwe ayifise kuri we arayandukiza
barashobora kuyandukiza mugabo ntibandukiza co kimwe n'abajya bafite ibimenyetso kuko intumbero nyamukuru yo kwandura n'aba bantu baba bashuha bagakorora kuko umuntu akoroye aya mate azaraza abantu abo nibo bandukiza cyane bijya by'uko umuntu ashobora kwandura akoze ahantu yundi yakoze birashoboka mugabo iyo ntumbero nyamukuru abantu bandura akenshi kuko begeranye hanyuma hakaba hari ufise uwo mugera ariko arahumeka akazaraza utwo duce duto tuza iyo umuntu ahumetse cyangwa akoroye aho ni abantu benshi bandukiye mugabo rero ico twabonye nuko ugiye gupima umuntu yakoze atakarazi atagize isuku nyine naho nyine uwo mugero washaka kuwusanga umugabo ico iyo siyo siho abantu benshi banduriye naho ugiye kubiraba umuntu yashobora kwandura uciye mu bwo buryo kuko bisaba yuko umuntu aba yakoze aho hantu hanyuma akikora mu mazuru cyangwa mu kanwa cyangwa ahandi atakarazi urumva iyo nzira iciba ndende nicyo gituma benshi batandura mu iyo ntumbero mugabo intumbero nyamukuru ni abantu bahurira hamwe ari benshi ahantu usanga hatari impemu zikwiye hanyuma bakaba begeranye harimo abafise uwo mugera aho biroroha ko banduzanye
hamaga muganga uwo mugera ukaza kumara umwanya ungana gute ahantu nk'ubufasha bw'ikombe nawe ukagifata ko canke nkakora ahantu ndakaza kuhakora umara umwanya ungana gute kuhakoze n'uwaraye ufise
urumva aho bigoreye birava no kwico kintu umuntu yakoze koko bikozwe mu giti canke mu cuma canke muri plastike mugabo akenshi bimara nk'iminsi nk'iko usanga aho bimara umwanya munini ni nk'iminsi nk'itanu
urumva ni myinshi
hari aho bimara umwanya muto mugabo icyiza cyaho ni uko ugize isuku ry'iminwe ugakaraba n'isabune ikibazo bagitoranyije nicyo gituma mwabonye mu mahimirizo bagiye baravuga ibyo gukaraba ugasanga ahantu hose bahashize amazi n'isabune cyangwa ufise burya buryo bundi bwo bakoresha bw'iyi miti umuntu ashobora gusiga ku ntoki birafasha cyane birakinga
nuko rero muganga Arsene tu mu kiganiro muri isanga cino munsi twemerera abakunzi b'ijwi rya Amerika ko tubaha umwanya ukwiye bakabaza na cane cane ko twari tumaze umwanya munini dukora mu mihana yacu ntidushobore kuhamagara nk'uko twari dusanzwe tubimenyereye muri isanga basabye ko bubabaza ibibazo bitandukanye ku kiza ca virus ya corona ko ari ku mirongo ya telefone turahera kuri Patrice ikaze ku ijwi rya Amerika
na Mauro
ego turashima uherereye Patrice
ndi muri Zambia
Zambia mucahe gihugu mucahe gisagara ntunga umburane
nipagara gita chongwe
aho chongwe umugera wa corona wifashe gute muri kino gihe
twebisanzwe twumva nyine ku matwi mugabo habe nyine himiriza mpatse amashopu bakaba imiza ko boshira amazi hanze y'ishopu kugira abakiriya baze binjira bakaraze mugabo byagiye bicika intege buke turamenga ntabwo uvuga kitwa umenga kitari yagabanutse
nuko rero twagutumiriye muganga Arsene kugira ngo ashobore kwishura ku bibazo vyawe ufise bitandukanye akazi kiba karangurira mu gihugu ca Suwede muri kumwe baze kabazo
nagira mbaze kubintu nk'urucanco none bigenda gute ko umuntu yabaye vaccine akongera akandura byazagenze gute
murakoze icyo kibazo ku byerekeye incanco mu bisanzwe ibyo gucandaga ukuntu bigenda umuntu aha mu mubiri ikintu gisa ni igitera iyo ngwara kugira umubiri witegure wongere utegure n'abasoda bogwanye iyo ngwara igihe umuntu uwo mugera utera iyo ngwara wokwinjira mu mubiri ugiye kuraba intumbero y'incandago siyo gukinga kugira umuntu ntiyandure gusa hariho n'inkingo umuntu afata kugira ngo niyo yandura ntarembe cyangwa niyo yandura ntagire imigera myinshi ku buryo ashobora kwanduza abandi rero urumva ahanini naho umuntu yogwara hanyuma ntarembe ngo have ashengera cyangwa ngo ashobore kwanduza abandi bantu benshi urumva ngaho umuntu aba yaronse akamaro k'urucandago hanyuma naho icyerekeye incandago nacyo abantu bacandaze bose abo umubiri ntukora abasoda bangana kuko hari ibindi bintu biva n'uwo mubiri wawe ukuntu uba umeze ushobora gukora abasoda bakwiye cyane ko atazi n'indwara ufise cyane no kuraba n'imyaka uba ufise igihe igihe ucandazwe kuko dusanzwe tubizi yuko nk'abantu bari kubarigira mu zabukuru usanga naho batandaga badakora abasoda bakwiye kugira ngo bashobore kubuza umugera kwinjira mugabo iyo washoboye kubatandaga birashobora gutuma naho bagwara uwo mugera batawugwara ngo barembe cyangwa abo bahitana urumva ibyo gucandaga rero naho umuntu yogwara yatandazwe biramugirira akamaro kuko ataremba cyangwa agira imigera myinshi ashobore kwanduza abantu benshi yagwara.
Asante kwa kufanya kumo kani shiba. Mimi huko kati shule ni dini njia adab nacio. Dusha kwa sababu kwenye karuka kuhuguara cha ne dipa ina kuvuti dini huko sile zaidi amani kwa hapa kisiri kusanga kuna kiri shiba nchini dini huko kusanga kusanga kwa sisi kwa
ivyerekeye imigambi yo gucandaga mu bihugu bitandukanye ico ni kibazo abantu babajejwe amagara y'abantu mu ibyo bihugu bategura kuko kugira umuntu afate ibintu akora mu gihugu araraba ati ico kibazo ko kingana mu gihugu ni ibintu byinshi umuntu yiga kuko nibaza yuko benshi nabo batabifata ubu nibaza ko mu minsi bashobora kubona ati bya bintu birakenewe gucandaga kuko ushaka yuko ingwara tuzoyigwanya tukayitsinda ku isi yose bizosaba yuko twese yuko abantu bose bacandagwa kuko ufite abanyagihugu badacandazwe uzogira ibibazo kuko bagwariye ari benshi rimwe ibitaro biruzura cyangwa ukabura abakora ngo bateze imbere igihugu izo nizo ngaruka mbi za nyuma zishika uko ugiye kuraba nk'ibi bihugu byafashe amategeko akaze ikintu kinini batinya cyari uko abantu benshi bagwarira icyarimwe ugasanga ibitaro ntibishoboye kubakira urumva rero nibaza yuko ni nawe umuntu atoba yarafashe izo ngingo zo gucandaga ubu nibaza ko benshi ni kubera bagira batirindira turabe ukuntu biriko biragenda hanyuma dushobore gufata ingingo nibaza ko ibihugu byinshi bizoza biraza mu nyuma.
Ego urakoze cyane Patrice ngaho Zambia Chongwe ugira umunsi mwiza.
Okay,
ego ku murongo wa kabiri wa telefone turi kumwe na David ikaze ku ijuru rya Amerika.
Murakoze cyane nonge kwishimira kumvikana ku ijuru rya Amerika muri isanga
natwe turaryohewe gusura kukwakira uhererega David.
Nisanzwe ndi mu Rwanda hafi nka Nguru kwimbuye. Nashaka kubaza umutumirwa nagize amahirwe yo guhabwa urukingo rwa COVID-19 ariko guverinoma yacu y'u Rwanda yakomeje kudukangura kwambara agapfukamunwa neza gukomeza guhana intera gukaraba neza intoki ariko kugeza ubu ntabwo ndabitahura niyihe mpamvu umuntu ahabwa urucanco ariko bagakomeza kumubwira ari amabwiriza nyine kwirinda ibyo byose nari maze kuvuga ruguru. Noneho ikindi kibazo cya kabiri nagira ngo ansubirize rimwe kuri telefone asobanura gute twabonye yuko haje kovide ngo y'icyiciro cya kabiri rimwe noneho igera muri Afurika y'Epfo ndetse no mu Buhinde tumaze iminsi tubona bamerewe nabi cyane kuruta mu gihe cyashije. Ese yadusobanura gute itandukano riri hagati ya COVID-19 twamenye mbere niyo bari kuvuga ko yaje ari icyiciro cya gatatu n'uko tubazo nari
ugume ku murongo Dr. Arsene Nzobandora ijambo ni rwanya.
Murakoze cyane David. Ikibazo cya uti bariko baratandaga mugabo niyo umuntu yaronse urucanco bamuhimiriza kuguma akoresha agapfukamunwa canke yirinda kubonana n'abandi nk'uko nayihe nishuye uwaheruka birashobora gushika yuko abacandazwe bashobora kuba bafite imigera naho bo batoba bagwaye ugasanga ubiravye nk'abahuye n'abandi bantu batacandagwa canke abajya navuze bafise abasoda batameze neza mu mubiri bajya bagwaye bajya bashaje ugasanga barashobora kubanduza hanyuma ikindi nacyo umuntu ategerezwa kuraba imbere y'uko akuraho izo ngingo umuntu aba yafashe naho umuntu aba yatanguye gucandaga bisaba yuko abanyagihugu benshi muba mwabacandaga nibyo bituma uwo mugera utaba mwinshi mu gihugu bisaba yuko umuntu aba yatandaze nk'abantu bari hafi ya 60-70 ku ijana niyo umuntu atangura kubona ati umugera watangwe kugabanuka rero ibyo biharuro nabyo mu bihugu byinshi ntibarabishikako nico gituma umuntu agira ati bandanya rero mukoreshe bwo bufukamunwa mubandanye ni mugerageza kutahurira hamwe muri benshi niyo muhuye mukareka kwegerana ico niyo niyo ntombero nyamukuru ya mbere ituma babikora hanyuma ikindi kibazo nawe yarabajije ati hari ubwoko bwinshi twumva hari ubwa mbere bwaje ati munyuma turumva yuko muri Afrika y'Epfo bafise ubundi hanyuma ubuheruka muri mu Buhindi nashaka kukubwira yuko izi ndwara z'imigera zita amavirusi ziguma zihindagurika nk'uyu mugera wa COVID ugiye kubiraba urahinduka nka kabiri mu kwezi rero iyi migera akenshi ari ayihinduka yoroha igati igahera mwejo tumaze kubona ko uyu mugera wa COVID 19 kugera ubu ukuza urahinduka twabonye nk'ibi byo mu Bongereza canke muri mu Buhindi twabonye ihinduka ugasanga ahubwo biroroshe ko abantu bandura byoroshe uhete iyo niyo ntumbero nyamukuru nayo handi umugera usa kwa kundi mugabo ugasanga rero rero akaranga mutima kagiye karahinduka gatoya nibyo bituma rero ubwiza ubukali cyangwa ubukali bugabanuka mugabo kugera ubu uko wagiye urahinduka turabona yuko ubukali buracari bwa bundi ahubwo busa nuko biworohera gukwiragira mu bantu
nuko David watomokewe
yego ntakibazo
urakoze cyane ngaho mu Rwanda ukomeze kwirinda kino kiza cha virusi ya corona nubwo watubwiye ko wacandaza urumva ko hari gihe gishobora kugufata
yego negereje dose ya kabiri ntabwo ndayibona ariko ndakomeze kwirinda ntakibazo
ni ugukomeza kwirinda hanyuma ga muganga tugarutse kuri ibi mu butubwiye ati umugera urashobora guhinduka nka kabiri mu kwezi urucanco none gwatowe ubumwe uranatubwiye n'icanco zihari ingene zingana nizishobora guhangana n'ingene zizoza zirahindagurika n'ungene uwo mugera uzurahindagurika canke bizoza biraba ngombwa kuri izo ncanco zihindagurika nazo nyene
turavye incandago zihari ubu hari igipimo umuntu ashobora gupima arabona yuko hariho ihindagurika ryatumye kuri zimwe ku gipimo tugira ki ibiharuro bigabanuka mugabo aho bigoreye ibi bintu byo kwikingira umuntu ariko arabipima usanga hari ibintu umuntu adashobora gupima mugabo icyiza cy'uko wari igeze gucandagwa naho umugera wohinduka haguma hariho akantu kagufasha kubera umubiri haguma hariho ibintu bisa nk'uwo mugera ntibihinduka byose ku buryo rero naho umugera wohinduka wari igeze gucandagwa birakugirira akamaro ntumera cyo kimwe n'ujya muntu atarigera acandagwa na rimwe iyo niyo nyungu ya mbere hanyuma ikindi nacyo bigiye birahindagurika gutya umuntu arashobora guhindura izo ncandagwa akongeramwo ubwo buce bwagiye burahinduka kugira ngo aguma afise incanco zihuriranye n'iyo migera uko yagiye irahinduka iciza n'uko izo ncandagwa zisanzwe zihari hageze ko umuntu abonye hariyo imigera itanguye kugajura bizokoroha kugira umuntu yongeremwo kwizi zihasanzwe aronke urucanco rushobora gufasha iyo migera yindi nico ciza kubera zisanzwe zihari umuntu nkaye uraze nk'izi ncanco za Pfizer na Moderna izinye ushaka kongeramwo nk'icoba cahindutse ntibisaba umwanya munini usanga bisaba nk'indwi nka zitandatu
Teogene wihangane gato turazi ko tuguse ku murongo wa telefone ariko muganga kakabuzo kanje kandi ubunye hari incanco zingana gute
Incanco dufashe zimaze kwemererwa ahangira mfate zimaze kwemererwa na OMS
Yego
zimaze kwemererwa na OMS ni zitandatu mugabo hari izindi rero usanga baramaze gutanga ibyemezo mugabo atarafata ingingo yo kuzemera
Nuko rero Teogene wakoze kwihangana ku murongo wa telefone twashaka kwanza guheza kukabaza twari twatanguye ikaze ku ijuru ry'America turi kumwe na muganga Dr. Arsène Nzobandora kugira ngo abishure utubazo twanyu. Uherere he Teogene?
Nakoze cyane Teogene ndi mu Rwanda. Narenze iki kibazo kigira gutya. Shaka kubaza muganga. Kumva bigendanye n'ingingo. Yabwirwa ko akoze bavuga ko yagombye kuba ari ingingo ebyiri ariko hari n'abatarafata rumwe ikibazo ndi kwibaza iyo ndwara mubona izakira vuba nimba hari niba hari kugaragara umubare nyamwinshi w'abantu utarabona n'urukingo n'oru na rumwe kuva iyi covid yatangira kuvurwa runo rukingo rwa covid ndetse bazo nari mfite nshaka kubaza muganga
nimba natahuye neza ikibazo ugira uti iyi ndwara ubona izohera vuba hanyuma ukabaza n'ibyerekeye ukuntu umuntu yayikinga izi ndwara z'imigera izi mu bisanzwe ziragoye guhera ikintu cya mbere gishobora gutuma zihera cyangwa zigabanuka ntizitere ibibazo mu banyagihugu umuti wa mbere ni uko umuntu ashobora gucandaga abantu benshi bashoboka mugabo uraze nk'uyu mugero uko umeze umuntu acandaze nibaza ko azocandaga kugira ngo uwo mugero uhere rwose mugabo umaze gucandaga abantu benshi bakaba baramaze kuronka intanco biratuma ibi by'uko umuntu abantu bagwara bakaremba umuntu agatuma afata aya mategeko y'uko abantu baguma imuhira canke ababuza kugira umuntu ashobora kuyakura umugabo bizosaba ko umuntu azoba yacandaza abantu benshi ku isi bashoboka hanyuma ikindi gishobora gushika naco nyene komu iyi migero ihindagurika irashobora guhindagurika igahindagurika yoroha iyo nyine igasaba ikiheza mugabo uyu mugero usa n'iyi migera yindi itanga izi ndwara z'ibicurane nk'uko usanga abantu bagira ibicurane hanyuma bigahera hanyuma bikagaruka igikuru ni uko baba barakingiwe bataremba cyane iri kugira ngo umuntu afashe rero ko abantu bataremba cyane inzira ni imwe niyo gucandaga benshi bashoboka sinzi yuko nishyuye ikibazo cyawe nimba hari ikindi wongera ko urashaka kucunga
none se muganga ikibazo ni inkingo ziba zitari kuboneka zishobora kuba zinahenze zifite igihugu zikiri hejuru ugereranyije n'abaturage baba bakeneye gukingirwa mba mbona kugira ngo iyo ndwara izaze nk'icogoramo hari ibintu bizagorana cyane bizafata igihe kinini cyane kirekire
yego ibyo uvuze nibyo ubunye nico abantu bajejwe amagara y'abantu ku isi bariko baragerageza gukora bagira imishyikirano n'aba bakora izi ntandago kuko urumva izi ncanco zikenewe n'abantu bari ku isi nabo ni benshi uraze nk'aya mashyirahamwe akora izi ncandago ashaka gukora intandago zose zikenewe mu mwanya umwe ibi ni uguharura yuko ibi byo gucandaga bizobandanya imyaka myinshi ntibizohera uyu mwaka turimo no mu mwaka uza umuntu azokenera gufata igihe kirekire mugabo igikuru ni uko twese dutangurira rimwe hanyuma umuntu yatanguye gucandaga ibihugu byinshi nk'uko wabibonye no ngaho mutuye batanguye gucandaga abantu babona boremba gusumba abandi aho ndikumvuga nk'abantu bashaje abantu bafite izindi ndwara zotuma baremba icyo nico nyamukuru kuko nk'uko nakubwiye bajya abandi bakomeye cyangwa bakiri bato niyo bayigwaye bataremba canke no kubimenya ntibabimenye abo ntibyihutirwa igikuru nuko batangwe gucandaga bahera kwabo bantu bafite amagara make kugira ngo umuntu abakingire ko bagwara ngo umugero havo bahitana nico yamukuru nandi no kwitegura yuko bizofata igihe kinini kugira dushobore gucandaga abantu benshi bari kwiye
Muganga akabazo nirinze kanyuma
usongora kugira ngo twakire na Deogracias ari ku wundi murongo wa telefone nyarutsa
narinze akabazo gato cyane nibere ubwo bizwi biri gukora urwo rukingo
sinumvise ikibazo neza ubajije ibihugu biriko birakoresha izi nkingo
biri byaje bashije kuzikora neza zemewe na OMS
izimaze kwemerwa na OMS hari aya mashyirahamwe nayo akorera mu bihugu byinshi hariyo nk'iyi ya mbere yatanguye kwemererwa yari ya Pfizer nayo yakozwe n'ishyirahamwe ryo muri Amerika rifatanije n'indi yo mu Budagi akacaba n'indi rero y'Abongereza n'umugabo nayo nyine iravanze usanga ari harimo imitahe y'ibihugu bitandukanye hakacaba n'iy'Ubushinwa hariho nayo nyine baramaze kuyemerera hariho iy'Abarusiya nayo nyine baramaze ntibarayemerera mugabo baratanze ibimenyetso nibaza ko bazoyemerera mbuwa ahanini n'ibyo mugabo mu bihugu byinshi baramaze kuyikoresha kuko igihugu cyose kirigenga mu bisanzwe ku byerekeye kwemera imiti ibihugu byinshi usanga bifite urwego rujejwe kwemera mugabo urumva nk'ibi bihugu by'iwacu usanga bidafise uburyo usanga kenshi barindiriye ko zemewe na OMS niho biborohera no kuzironka
yego
urakoze cyane Théogène ngaho mu Rwanda abwira umunsi mwiza
murakoze cyane nawe
yego Deogracias ikaze ku ijuru ry'Amerika nawe uherereye
he nago mba ndabazi bato
uherereye ka Deogracias mucankuzo mbwe guca Burundi duga ku ijambo
rero ndabazi cyo kwatse kwibiri coronavirusi hamwe na covid 19 ndashaka muntu andukanije ibyo bintu bibiri hanyuma ikindi kibazo nagomba mbaze muganga nagomba ndamubaze imiti ihera kugira ngo umuntu atangire kwanduza abandi murakoze ibyo tuzabizarira
yego guma ku murongo kwishure muganga Arsene
yego urakoze cyane Deogracias mucankuzo umuntu yavuze covid 19 abashatse kuvuga indwara iterwa n'uwo kugera witwa coronavirus izo coronavirus nazo ni nyinshi inye bayise 19 indwara bayise 19 kubera ari ubwo bwoko bw'iyo coronavirus batangwe kububona ubwa mbere icyo cyari ikibazo cya mbere urumva hariho umugera hakaba n'indwara uwo mugera utera coronavirus n'uwo mugera hanyuma covid 19 niyo ndwara iterwa n'uwo mugera hanyuma uti umuntu atangura kwanduza ryari ibinyinya aho bigore umuntu atangura kwanduza imbere y'uko nawe nyine agira ibimenyetso kuko era uyu muntu yaronse uwo mugera mu mubiri ucutangura kugwirirana uza gutangura gushuha canke gukorora uzufise mu bisanzwe uzufise imigera myinshi nk'ibi bihimba byo guhemeramo nico bituma rero akenshi bajya nk'abajya mwamwa muri hafi abo mubana mu nzu canke abo mukorana urashobora kubanduza wowe imbere y'uko utangura kugira ibimenyetso kubera umunsi umwe canke iminsi ibiri imbere y'uko ugira ibimenyetso umuntu yapimye yapimye usanga ufite imigera myinshi rero akenshi umuntu atangura kwanduza umunsi umwe canke ibiri imbere y'uko agira ibimenyetso hanyuma akaguma yanduza gushikaho nk'indwi imwe irenga yatanguye kugira ibimenyetso
Watomokeo edo gracias. Urakoze cyane mbeno nengaho onye mucankuzo byifatse gute bya covid ga deo.
Ikaze do senta ku numva mu karere wacu hande kimeza. N'abantu ndumva batoye indwara ku mavuriro atandukanye. Nimegereza kandi ko nyikigira nyine bibandanya nk'uko byatanguye.
Murambara udupfukamunwa?
Tujyanye babanza batwambara abarwaye cyo kimwe n'abaganga. Ntibimeze neza byamperereye.
Twambara abagwaye n'abaganga gusa, abanyagihugu muri rusange nabo gute?
Ego
abanyagihugu muri rusange ntatwo bambara?
Abanyagihugu bavana n'amakoraniro barimo. Buri mu mirimo yiwe ari ushobora kukambara. Barakambara bakamaze hari amakoraniro y'abantu benshi.
Urakoze cyane, ubwire umunsi mwiza ngaho mucankuzo rero.
Uko namwe mutikamu.
Ego, ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, turacari mu kiganiro muri isanga mwumvise turiko twishura ku bibazo ni muganga ariko arazishura ku muganga Arsene ariko yishura ku bibazo byanyu vyerekeye umugera wa corona. Turafise na Jeremy kurundi murongo wa telefone. Jeremy ikaze.
Ego, mwiye neza.
Twaramutse, turaza no kwirirwa twe haracari mu gatondo gato.
Uherereye
imbere yo kugenda imbere yo kuvuga uduka ku ijambo
yewe yo tugana n'imyasiri sibyo
muri Afrique du Sud amajahe
Johannesburg
aho ngo havugwa ngo biturire mu mafaranga yaragenewe kuzogwanya mugera wa corona.
Ego nakakibona uko nyene yagiye ibintu twasabye tuzi ayo ni ubutegetsi turi kumwe ko kwereka gitu wacu. Ego
nuko rero twagutumiriye muganga Arsene ngo yishure utubazo twawe.
Kiri kupa ikacho sisi ye umugea wakona vise kanyo ndi ino ndi ino mika idati ita ndawo jeo aon tanzi nhorera mula imanta kia kia la zini kanego nukugua ino gandu ndi kandu ya zambu ndi kukamunga ndawo mbele ya hako zara ya kipa kudamba wali lezi ndi wali zamu wala kudamba. Yerere ubu nyuma nakira abantu benshi 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 adini bitandukanye baba muri mantaka kuko ibyo bintu bijyanye rwose. Mugabo je n'ubu ndi n'ikindi ndakomeye. Yerere njya nubwibaza ikibazo gikurikira nyine umuntu yawe wakona giriye ufata gute cyane uri hehe ntawe umuntu yewe abantu tukanda tukagenda tukiba tukagenda tukiba tukagenda tukiba tukagenda tukiba tukagenda tukiba tukagenda
reka muganga kwishura Dr. Ase.
Ego murakoze Jeremy utije nimba natahuye neza ubuzo kinkorera hantu hagendegwa n'abantu benshi ti bamwe hari abambara ubukamunwa abandi ntibabwambare hanyuma uti uwo mugera ndawipimisa mugabo ntawo baratora rero tujye nisinzi ko hari n'uko utahari.
Ego
nimba nabitahuye neza urumva ibyo uyu mugera nk'uko nakubwiye kwipimisha kirya gipimo wipimisha erekana yuko ata mugera ufise awawugize nk'uko nakubwiye hariho abawurwara ntibagire ibimenyetso. Hanyuma ikindi naco kugira ngo bakwanduze nuko baba baje abagendeye aho hanturi bakahaza nabo bagwaye nayo bumva byiza iyo hari amwajya amategeko abantu bazi ko hari ikiza nico gituma duhimiriza abantu yuko bagwaye baguma muhira bakagerageza kureka kuja ahantu hateramirwa n'abantu benshi ico ni kimwe. Hanyuma niyo baje naho nukuraba abo bantu ko baba bakwegereye canke nimba bakwegere nabo umwanya bahamara kuko n'abagwaye akaca ari umunota umwe canke ibiri hari aho bisaba umwanya munini kugira ishobore kwandura kuko kukurumba birava no kuri no kubwinshi bw'imigero umuntu aronse kugira yandure nande ku nandu yo mugera nkuko nabivuze hari hariho abawandura ntibagira ibimenyetso hariho rero n'ibintu bitegezwa gukwira kugira umuntu yandure ipo ko uwo muntu muhuye abafite imigera myinshi hanyuma mukamarana umwanya munini kandi ahantu hakunda kwandurira abantu benshi n'ahantu hatoya hanyuma mukamarana umwanya munini hanyuma bigasaba bikava rero n'uwo muntu aba afise uwo mugera nawe imigera afise ukuntu ingana kuko benshi banduza hajya bagitangura bafise imigera myinshi nk'ubunye nk'iyuye n'umuntu naba yarwaye korona mugabo mugahura haciye iminsi myinshi uwo ntaba acanduza co kimwe n'uwo muhuye n'ijya minsi ya mbere nayo akenshi nabo hari nabo baba bameze nabi ku buryo atari abo baza gusuma aho musanzwe mukorera rero ikindi naco gishoboka ni uko ushobora kuba warayirwaye ukaba atabimenyetso wagize nabyo bisaba ko umuntu agira ubundi bwoko bw'ibipimo atari mene naburya babapima kugira barabe ko umuntu afite ingwara hariho ubwoko bwo gupima abasoda bagwanya uwo mugera nimba buhari urashobora kubupima ukaraba mugabo si ntibukwiragi ahantu mu bihugu byinshi
ikibazo kigatangira ni umuntu umeya kandi ni ukuvuga baduhaye ingene wafana wandura
yego
nyine agomba kubaza yuko umuntu nk'umumahera nimuramukanije yuko udasangiye umubwira njyewe ko umuntu awurwaye afite amahera akayaza ayafite mu bintu akaguhera ukayakora twari kumwe utasangiye umubwira wafana byinshi
nk'uko nababwiye ibyo kwandura nyamukuru ni ibi byo guhumekanira kwanini ko niho haza imigera myinshi irimo ibi bihimba duhemukira ibi byo kwandura uciye ku ntoki bisaba yuko umuntu aba yikoze ku munwa cyangwa mu mazuru hanyuma akakuramutsa nawe ukaca wikora ku munwa cyangwa mu mazuru naho nyine afise imigera myinshi urumva ibyo ntibifata ikibanza kinini gusumba bijya by'uko muba mwegeranye muhumekanira ko cyangwa muri ko muravugana ugasanga uduce dutoyi tutaboneka tw'amate turaduhumetse cyangwa tugiye urumva ahanini nawe umuntu ashobora kwandura kubera ibyo byo kuramukanya cyangwa gukora ku bindi bintu umuntu yakoze ko ibyo nyamukuru abantu banduriramo benshi banduzwa n'uko baba begeranye bagahumekeranira kuko imigera myinshi biri muri ibi bice duhumekeramo mugabo ni byiza cyane ibi byo kugira isuku umuntu agakaraba ni ko nabyo nyine nk'uko byumvise n'atari ibyo umuntu yanduriramo rwose birashoboka ko umuntu yandura aciye muri ubwo buryo
yego ndatahuye kandi birumvikana
urakoze cyane Jean Ningaho muri Afurika y'Epfo
ego
trase na James ku yundi murongo wa telefone James ikaze ku juge Amerika
uyu murakoze
uherere nawe ga James
ndi Bujumbura
Bujumbura haravugwa make
Bujumbura aka kanya n'amahoro nuko haraye ibintu by'akajagari
haraye ibintu by'akajagari cuka kimeze gute uri hehe na neza na neza
neza neza ndi aho bita muri komune Ntahangwa
komune Ntahangwa mu
mbonda ni santre vire
mu yahe quartier
quartier ngagara
ha micuka kimeze gute
aka kanya ubona gusa abapolisi bariko barakizura mu ibarabara batembera nyine ibintu bisanzwe no mu gitondo twafashe amabisi nta kibazo twahura nacyo nta ngorane nta bisi bahagaca ngo basope cyangwa ikeka twagenda kujya 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 byahora
ibituro by'amabisi ntizari bikingiwe
ibituro by'amabisi haguma urujya n'uruza rw'abapolisi nyine bakizura
kubadusa mirya nino batumvise nk'amakuru yacu yo mu gitondo reka twibutse yuko harayo habaye ibitero by'amagrenade ku bituro bitandukanye by'amabus ahatandukanye mu gisagara cya Bujumbura cyo gituma twereko turabaza James ko byifashe tugaruke rero mu bya covid 19 akabazo kawe kwa muganga Arsene
akarato kanje mfise mfise umubanyi wanje yagwaye corona virus ayigwarana n'umugore uyiwe bari bafise abana bonka umwana yonka umwe n'abatu batatu babiri byarashyitse abantu baragwaye kandi barakize ntibanduje abana bato bato bagendera nabo ntibanduje n'abakozi bo mu nzu bayitwaye bonyine rero cyambata amakenga rero ngaho oya kuko twakurikirana mu bihugu bya Buraya basanga nk'inzu nka bose bugaye bapfuye inzu yose ariko ino ugasanga mu nzu hashobora kuko ari umuntu umwe ikasabiheraho nyine nagire mbaze ukuntu bigenda kugira ino i Burundi icyo mbona ngaha aye mu rugo harashobora kuba ari umuntu wenyine abandi ntibagware biba byagenze bite murakoze kandi kadisarako
ngume ku murongo muganga kwishura
urakoze cyane James ku kibazo ubajije urumva rimwe nayiko ndakubwira kugira umuntu ashobore kwandura umugera birava kuri ku mugera uwo yatanguye kurwara ubwa mbere afite hamwe n'ibindi umuntu rero akunda bikunda kugira hariho uduce mu mubiri aho hantu uwo mugera wandurire winjirira hariho rero abantu mene utwo duce aho umugera wandurirana badafise twinshi abo bantu rero uca usanga batandura byoroshe co kimwe n'abandi rero nk'abantu babiri bo mu nzu bagwaye ugasanga nk'abakozi babo ntibagwaye ivyo n'ibintu bisanzwe rwose kuko si kenshi umukozi na sebuja canke nyinabuja usanga begerana cane hanyuma ivyerekeye abana nabo abana hariho ubushakashatsi bumwe buvuga yuko utwo duca umugera winjiriramo kw'abana badafite twinshi ugiye uravye co kimwe n'abakozi hanyuma ikindi naco gishobora gushika ni uko abana kenshi baranagoye gupima kuko kajya akantu umuntu apima ashyira mu kanwa no mu mazuru abana ntibagakunda cyane ku buryo usanga niyo ugiye kubapimisha igipimo ushobora usanga wagifashe nabi ugasanga ntubitoye neza nimwe n'ibyo bintu usanga biba kenshi rero ntibitangaje cyane kandi ntibiba ngaho i Burundi gusa usanga abantu hariho bamwe batandura byoroshe nino mu bihugu bya Buraya wari kuravuga hariyo abantu usanga babana mu nzu umugore n'umugabo ugasanga bararana mu gitanda kimwe umugabo agwaye umwe aho naho ni akenshi biba bivuye ku utwo duce umugera usanga winjirira ko hariho abantu badafise twinshi umugera aho winjirira
akandi kabazo
ego
na n'icyari umuntu neza yashobora kumenya yuko agwaye icyo kita cya corona virus mbega hoba hariho abantu bashaka gukira bativuje umuntu ishiwe murakoze
igihe kumenya ko umuntu agwaye ni igihe wumvise ufite ibimenyetso hanyuma ukipimisha nk'uko nabivuze bijya bimenyetso bisa n'izindi ndwara zose ntuzashobora gutandukanya ko wagwaye ibicurane bisanzwe cyane niyo ugwaye malariya kumeneka umutwe ugashuha usanga ari byinshi bisa igikuru rero n'igihe uza kubimenya ari uko wagize ibyo bimenyetso hanyuma ukipimisha bakabitora aho niho umenya ko wayigwaye hanyuma ikindi nacyo kubyerekeye ibyo gukira uwagwaye uyu mugera wa corona virus benshi ntibakenera kuvurwa kuko imigera myinshi nta miti yo kuvura imigera ihari mu bisanzwe akenshi iyo bajya abantu umuntu abavura kuba ari ugupfupfaza ukavure ari ubushushe ukamuha umuti w'ubushuhe ari iki ino mu bihugu bya Buraya niho umuntu arafise hariho imiti ishobora kugabanya kw'iyo migera iguma yongerekana mu mubiri nayo iyo ntayihari ibikenewe byinshi benshi bagwara nta miti bakenera abakenera kuvurwa n'abahe ntibajya byanka ko bahema nabo nyine ikintu umuntu abaha ari uwo ukeneye oxygene amuha oxygene ari uwo ukeneye kubera akajagari kaba kabaye mu mubiri gatewe n'uwo mugera nibyo umuntu acagerageza guhagarika naye handi nta muti wo kuvura meni migera y'amagirisi ihari umuntu hanini ni miti yo gupfupfaza nk'iyo umuntu atabimenyetso byinshi aba afite mu bisanzwe nta muti aba akeneye umenetse umutwe aramuha umuti w'umutwe hanyuma ubushushe nawe akagabanya uwo mucano nicyo gituma benshi nabakira badakeneye uwo muti
akanyuma kugira twakire manati nawe ku wundi murongo wa telefone James
yego murakoze akandi kabazo nyine mbaze mu bihugu bya Buraya n'ibindi bihugu bitari bike bya Afurika baremeye urucanco bwo gutandaga icyo kiza cya covid business ariko twebwe hano i Burundi babikirije ku mushinga ndamagara y'abantu baranze ko urucanco udashaka kwinjira mu gihugu cy'iwacu bakibye n'ibihugu yuko dufise ingaruka nyinshi mu magara y'abantu mu gihe abanyagihugu bariko barasaba yuko nabo bashobora kubakingira bakaza ngo urucanco reka avuga yuko mu biga byakoze basanze ko barufise ingaruka mbi ku magara y'abanyagihugu ati rero nk'ako kubakwegera nimureke tuzosenga Imana ibyo mwumva none kandi ko tuzi ari abarundi atari bake bamuhe bya Buraya bazi bikingije imutubwiye yuko hari ingaruka mbi none ntibabe bibonekeza neza yuko tuba zihari hama bakavuga yuko tukabona ku mafacebook ku marezo sosiyo bavuga yuko ngo bantu n'undi mugera wa covid kugiye kumwe ngo uhari usa nkawo kiba ari byo murakoze n'akanyuma
ego muganga
urakoze ku bibazo byawe byerekeye kwemera incanco cyangwa iyindi miti ibyo igihugu kimwe kirigenga mugabo ku byerekeye igihugu cy'iwacu jewe ibyo umushikiranganji yashikirije narabyumvise yari yavuze ati turiko tubikurikirane hasi turabizigwa uko bigenda n'iki ibyo kuvuga yuko intanco batazemera rero siko nabyumvise naho ibyo ni ibintu bisanzwe ko umuntu agira ati reka dukurikirane ubushakashatsi hanyuma bakaraba inzego zijejejwe kubyemera zikabyemeza je niko nabyumvise numvise jambo yashikiritse kuko sinumvise yuko avuga ko iby'intanco bitazoza mugabo urumva muri uyu mwanya ndibaza yuko nabo nyine babikurikiranira hafi hamwe n'ababijejwe ibyo ni ibintu bisanzwe ku gihugu ko hagize ikintu gishasha yaba umuti canke ibintu bitegurwa ko umuntu yicara akabyimbira akaraba kuko nk'ibi byo gukinga indwara ni iki uraruti inyungu zirimwo ndabye abagwayi mfite ndabye ibintu bibi iyi ndwara ishobora gutera nibyo bintu umuntu arabane hanyuma ati ndabye ubushakashatsi aho bugeze hanyuma umuntu agafata ingingo rero ko umuntu agira ati reka mbangire ndabe ubushakashatsi aho buriko buragera ibyo ni ibintu bisanzwe cyane mugabo nibaza yuko ubuhunya aho ubushakashatsi bugeze biraboneka neza ko izi nsandago zirakora zirakinga biraboneka ko ibihugu byikingiye abagwayi ari bakeyi hanyuma nibaza yuko ibyo onye umuntu ari bisanzwe ko umuntu azogenda arabikurikirana nawe nyine nibaza hariyo afise abantu babijejwe mu bushikiranganji babikurikirana hafi ibyo ni ibintu bisanzwe cyane rero ko umuntu agira ati reka turabe aho ubushakashatsi bugeze ibyo biri nko mu bikorwa bya minsi yose abantu bajejwe gufata ingingo bafata rero igikuru ni iki ibi bintu by'ubushakashatsi ku byerekeye korona virusi ni ibintu bihindagurika n'ingoga bisaba ko umuntu abikurikiranira hafi kandi ubu byokoroha n'abantu benshi bamaze gucandagwa umuntu arashobora kubona ati abacandazo byagenze gute inyungu dushobora gukuramo ni ugasanga rero umuntu agiye arakora ibikorwa atunganya mu gihugu cyangwa mu bushikiranganji akoreye ku ibyo bintu biba bihari hanyuma ikindi kibazo nacyo wari ubajije uti hariho ubwoko bundi bw'umugera wa coronavirus nigeze kucishura kare sinzi ko ari ku murongo ibivyuko imigera bitwita mu kinofono kwa mavirus ni ibintu bisanzwe bihindagurika nishitse mu muntu iragerageza kuguma izira cenga cenga kugira ngo igumeho canke yorohegwe kwa kugwira ni ibintu bisanzwe rero uyu mugera urahindagurika co kumwe n'iyindi migera myinshi hanyuma ni nyishu ni iyo naye ahandi umugera ni wa wundi mugabo usanga uza urahindura isura kugira umenyere mu mubiri canke nk'uyo hashushe iyo hakanye ni ibisanzwe rero kugira uwo mugera uza urahindagurika.
James urakoze cyane ubwira umunsi mwiza.
Nani murakoze mwafanya ikintu cy'ibyo.
Ego urakoze. Malik ni Malik cyangwa Malaika? Malik
Malaki.
Malaki umbabarire cyane dusigaranye iminota mikenya ariko wihutisha akabazo kawe. Uherere he?
Ego mu Rwanda.
Okay, duga kwijambo ucagagura kugira ngo duhakanye Dr. kwa dusezera.
Ego bitewe nyine n'umwanya muto reka ibibazo nari kubaza bigabanye reka mbaze ikibazo kimwe cyonyine. Yadusobanuriye inkingo zihari uko zingana zimaze kwemezwa na OMS. Ariko hari amakuru amaze iminsi avugwa ko hari ibihugu bimwe bimwe byataye inkingo bitewe n'uko izo nkingo zataye igihe. Ariko izo nkingo nyinshi muzagiye mu bihugu byagiye bibita izo nkingo ni inkingo za AstraZeneca kandi urwo rukingo rwa AstraZeneca rwagiye ruvugwaho byinshi baravuga yuko urwo rukingo rudashobora guhuza na virusi iriya yihinduranyije kubera iki urwo rukingo rusa n'uruteye amakenga wa AstraZeneca ni bikiyo tugira kuri urwo rukingo na cyane cyane ko
urakoze
mu Rwanda urabona Rwanda ariko ruratinda bashobora kutugira byo gukinga
urakoze byacumbiye
ugasanga AstraZeneca turayazi bikiyo tugira ku bijyanye n'urwo rukingo rwa AstraZeneca bisa nkaho umenga rurateye amakenga.
Urakoze Dr. Hassan Majambo Makenya muhumurize cyane.
Murakoze ukibazo urwo rukingo rwa AstraZeneca ico no ruvuga ko nibyo hari amakuru yaje kuvyerekeye ibintu byabaye ku bantu barukingiwe mugabo icyo umuntu yashoboye kubona ni iki ni ibintu by'amaraso abura cyangwa bamwe ugasanga amaraso ku gice kimwe yavuze andaroshe cyane ku buryo baciye bava amaraso bakagira nayibyo onye umuntu agiye kubiraba akaraba abamaze kuruterwa n'abo byashikiye usanga bishika ku muntu umwe ku bantu barenga miliyoni n'igice babafashe urwo rukingo. Nayo ugiye kuraba rero inyungu umuntu akura mu kwikingira hamwe n'ibi twita ingaruka mbi zago inyungu nizo nyinshi gusumba. Hanyuma ikindi naco kikiri mu matohoza aba bantu bagira ibi bibazo hari habibaza yuko n'igihe bogwara ibirisibo uyu mugera bo hava bagira mene ibyo bibazo nyene kuko biva ku kontu umubiri ureagisa kwiye n'ahandi ku vyerekeye gukingira burya bwoko bundi bwijya migera yahindutse nibyo ku gipimo kimwe umuntu apimye ubu abatoda baragabanuka mugabo ibyo ntibisigura yuko wafashe urwo rukingo rwa AstraZeneca ko uremba cyo kimwe n'utarufashe. Rero urucandago urufata naho umugero uhindagurika inyungu urayigumana. Hanyuma ikindi naco uyu mugera uru rukingo rwa AstraZeneca uru ruroroshe kubika urabye zijya candago zindi zihari kuko gogo rurabikwa mu ifrigo isanzwe zindi zikenerwa gukanyishwa mu muri konjerateri.
Murakoze cyane rwose Malika ngaho mu Rwanda by'umunsi mwiza.
Ego
Dr. Arsene Nzobandora mudutungi akanya katubanyega ke nimba umukuru gisata cye kirundi n'ikinyarwanda Etienne Karekezi ariko aratwumva ngira ngo arumvise ko abatari bake bagifise inyota cyane kuri bino bintu vya COVID ya 19 bazura uko bakora tumusabe umwanya wo bino biganiro vya COVID ya 19 ugwizwe muganga Arsene Nzobandora twese ko muri umuhinga mu zindwara zandukira no gucandaga musanzwe muri cege ya 10 kuri biro bijeje gukinga indwara zandukira mu karere ka Kalmar karimo ubuseruko bushira uburengero bwa Suède mukanavurira ku bitaro bikuru vya ku karere ka Kalmar mu gisata citaho indwara zandukira mwakoze cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika.
Ego mwakoze namwe.
Ego kuri mikroma ariko na Joe Diane nahaze dusaba imbabazi bakunze ijwi rya Amerika mwari benshi mwatwandikiye tutashobora guhamagara nkuko twaziyemeye tuzogerageza tu